Mugufata ingingo yo kubuza ibyo byuma gushika mu gice kinini cy'igisagara cha Bujumbura, ubushikiranganje bujejwe umutekano bwavuga ko ari ingingo yo kurinda umutekano w'abakoresha amabarabara bose. Mundwe heze kandi mu nama yahuje abajeje intwaro n'umutekano muri meri ya Bujumbura, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca yagabishije abashobora gutegura kwiyamiriza iyi ngingo yo kubuza ibi byuma gushika mu gisagara cha Bujumbura.
Uwo irahira ngo ategura ibicanye biriya biza bibuza kwinjinga ija mu ngiro bagira na bumenyeshe yuko bajya nyina bibwira no bagaruka bakabitubwira tukabimenya. Abiyumvira rero yuko botera kaguma bazogakere bakazi.
Ibi nibyo bari basanzwe bakoresha ibi byuma muri iki gisagara cha Bujumbura, bahera ko bavuga ko gushika ubu badafise ayo bacira nayo bamira kuri iki kibazo, kuko uyu mwuga bari basanzwe bakora ari wo warubabeshejeho n'imiryango yabo.
Ko nk'umwe na mujyana mu Nyakabiga, ubundi nka mujyana mu Buyenzi, ubundi nka mujyana za Kigobe, abanyeshure bane bose rasio fise umugore msaba na muhira
nkuba abana ndabigisha ndakuye muri mwuga wiwanje nkubu undimo ndarabasimbo ningene bagiye kuzosura kuja kwishura yabani forome ntahane ndayipagasa bari muri uyu mwuga nyene ndimo ndakora mwaka kazi kiwanje nyene katagisiver hariyo ndabona nkubu nubusuma bugiye kwaduka nyene na ruguru naho tugiye kuduka kuko nta kazi tugiye gukora
je nka je mu boss ambwe yuko umunsi nyene nzora ndayimushikirije umva ningenye kaze cyane.
Kwiyunguruza na moto ikinga canke tukutuku byari bimaze kumenyegwa cyane n'abakorera muri iki gisagara cha Bujumbura, barimo abaja kwisumamwo n'abatwara abana babo ku mashure, aba nabo bakaba babwije ujya Amerika ku bukene bugiye kwiyongera kuko n'amikoro yabo yarasanzwe ari make.
Iyo nkunda njye we yafasha kuja ku kazi ko mu gatondo nayifata kubera amabisi kuja mu mabisi tucegwa kurindira ko amabisi yuzura cegwa kandi nk'umukoresha nashaka kwemera ayo masarenga ngo nuko ibyo kwiyunguruza byagoranye.
Kena hora nkoresha agatukutuku mu gutwara umwana ku ishuri. Rero bwari uburyo bubangutse cyane, mwafatana muri nk'ababyeyi nka batatu nka bane kuko tukutuku yari zimbutse ugasanga ubuzima buroroshe. Nimba tukutuku natwa nayikwiriha nk'ibihumbi bine ugasanga ibyo bihumbi bine tubigabuye turi nk'ababyeyi babiri canke batatu ugasanga ubuzima buroroshe. Ubu rero ntibigiye koroha na gatoyi kuri ningingo ije kutubohera amaboko mu mugongo.
Mu misi heze imbere yuko umushikiranganje Ndirakobuca ateye ubwoba abogerageza gukora imyiyerekano yamirira kure iyo ngingo yo guhagarika ibyo byuma, Perezida Evariste Ndayishimiye yaraherutse kuvuga ko atacobuza abantu boja mu ibarabara mu gihe babuze aho bashikiririza ibibabakiye.
Ntamuntu n'umwe ndabona yimirirwa kuvuga baravuga ibitagenda neza mu gihugu tukabitorera umuti hamwe, kuko ubu turi mu gihe cy'uko twese dushyira hamwe ibyiyumviro tukavuga hanyuma tugatorera imiti hamwe, kuko nta kibazo cy'umwe n'igihugu cyangwa ikibazo cy'uburongozi gihari, byose n'ibibazo by'abarundi dutegereza gutorera umuti.
Kutavuga rumwe kw'abategetsi bari mu ndongozi z'Uburundi nibyo bitera ikibazo abanyagihugu barangurira ibikorwa byabo muri iki gisagara cha Bujumbura n'abahatungiye imiryango yabo, bagasaba leta y'Uburundi gushira hamwe babe bashobora gutunganyiriza abarundi bose.
Nosaba leta yuko iyo ngingo bobanda barabukene turimwo bakaraha n'ukuntu buzizosha kugenda nabi, leta rero nibirabe baganze babangire kuri ino ngingo twega bene gihugu natwe tumeregwe neza
by'ukuri niro twasaba leta kugira ngo ibirabe neza.
Ni itangazo riherutse gushikirizwa n'amashirahamwe Oricom na Parisem rivuga ko tukutuku, taxi vero na taxi moto byari bibeshejeho imiryango ishika ku bihumbi ijana harimo na benezo, abazigendesha, abazidandaza n'abagurisha ibyuma byo gusubiriza ibipfuye kuri izo, bikaba biteganyijwe ko kuva ku itariki ya 21 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka tukutuku, moto n'amakinga yunguruza abantu bizo babikorera ku nkengera z'igisagara cha Bujumbura gusa, mu gihe ingingo yafashwe yoramukidahinduwe. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.